Mwaramutse cyane mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya Radio Sanganya cyari cyane ikiganiro Burundi buraririmba. Burundi buraririmba ni ikiganiro tuvuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Tutavuze ngo mbega uwo muririmbyi yakoze iki canke ariko akora iki canke arota akora iki. Oya, duhamagarira abaririmbyi kuvuza kutwigisha ibyo baba bashoboye gusumba ibindi maze bitubera akarorero nk'abaririmbyi canke abo bose bafise icyo bakora mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Bavuze bafise icyo bakora mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi ari umuhereko ari kubimbaza baba ari nk'abandi batari abaririmbyi. Hari abagira ama baking, hari aba instrumentiste, hariho abo bita abarangeri batunganya abahinyanyuzi b'imiziki, hariho bita aba promoteur babandi bahayagiza ibikorwa by'abaririmbyi, hari abo bita aba journalist culturel nkatwe tuba dusanze dukora ibiganiro bijanye by'imiziki, hariho abo bita aba agent bama bari hafi batumwa baba bari hande y'umuririmbyi kugira ngo bashobore gutumwa ico cyose banyaruka, hakaba nayo bita aba manager bo baba basanzwe biyumvira bagakorana no muri rimwe mu gutegura ibintu birenze dukuvuga nko kugira nk'ama contract akaba ico bita aba producteur wo bita umu producteur kesha ngatukunza kuyita umu producteur tukiyumvira ngo no mu arranger umu producteur nwo wese ashira mu buryo bw'amafaranga mu muri rimwe kugira ngo ashobore kwagukirwa ashobore gushikana igikorwa cyo muri azikikorwa cyose gisaba uburyo. Nuko rero nkuko mazi imisi mukomara ikurikira ku Instagram, Facebook, WhatsApp ko tuba dufise urukurikirane rw'ibiganiro bivuga biti umuziki w'u Burundi uhayagize Imana cyo bita gospel music ubuye rero mu makungu wifashe gute. Twafashe inkurikirane zitatu. Ubwa mbere na mbere umuziki gospel burundi hariya muri Australia na David Shemeza Music mu ndwi zokurikira bigenze neza zosha tuganira n'umuririmbyi witwa Fortran w'Iburaya akaba ari wewe afisiko abona ibintu mu nyuma rero tusha tukora n'undi muririmbyi mu ndwi zokurikira yitwa Chance Nasibu wewe azoca atuganira ku byerekeye umuziki w'u Burundi gospel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugabo kubera ko buri kino gihe ishyirahamwe ry'abaririmbyi eka abakunzi b'umuziki canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange bashikiwe ni nkuru mubabaro y'umuririmbyi yitwa Willy Leonard niyo mwungere akaba aheruka kwitaba Imana. Nico gituma bishoboka ko kiya kiganiro twateguye dukorana na Fortran tuca tukiraza maze dushobore kuvuga ku buryo bwirambuye kwa Leonard niyo mwungere. Icyo mwumenya gusa nuko Leonard niyo mwungere uretse yuko yari ntore azwi kandi yakoze ibikomeye afise n'ubucuti bukomeye cyane na Radio Isanganiro. Yarigeze kujya muri Isanganiro Award kenshi, yarigeze no kujya muri babandi batanga amanota bitabita ibyo bita jury. Akaba rero twarigeze no gukorana n'ikiganiro nawe tuhaciye kinininya bamenyeshe ko Willy Leonard niyo mwungere ari umuririmbyi akongera agacuraranga yavukiye mu Burundi yarize amashuri nk'abandi menshi mugabo akaba na cyane cyane yitayeho ibyerekeye by'umuziki kuva kiri umwana muto cyane hanyuma yarakuriye ahatandukanye haba i Bururi haba mu Rumonge haba ngai Bujumbura akaba rero yagiye i Buraya kare aho yakoze ibikora inka n'indirimbo nyinshi yazikoze ari hariya murazibuka nk'indirimbo duhere kuri ino ndirimbo muruko murumva akaba tufashe indirimbo ya Leonani yo mwungere dufashe nk'indirimbo yitwa Sangwe iyo ni indirimbo imwe muri ziwe. Ako nakaririmbo kamwe muziwe mumenyereye akaba yarashoboye gukora ibikora inka byinshi muzo bimenya bishobotse mu ndwa ikurikira yaririmba indirimbo zitandukanye haba muri rurimi rw'ikirundi. Indirimbo ikurikira yitwa Abantu yakunzwe cyane iyo ni imwe mu ndirimbo ziwe abantu benshi bakunze akaba yayisohoye kera tubamenyesha yuko Leona niyo umwungere Radio Isanganiro yamubaye hafi nayo ayiba hafi mwibuka ko igihe kimwe yashoboye kuba ari muri Isanganiro Award hanyuma byaraboneka ko ari wategereza kuyitsinda hanyuma kubera ko tutashobora kuronka uburyo bwo kumutumirira ngo ave muri Canada ngo ashike ngaha mu Burundi ku buryo bw'itike muri aziko bisaba uburyo bwinshi yahengereye hasigaye indwi imwe aca amera nk'utanze imihoho aravuga ati kubera ko nziko nashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi uzoba ndamutse ubaye wa mbere uzoba uwa kabiri niwe muzoca muhereza icyo gitsibo murumva yuko yagize ikindi ikintu bita fair play indirimbo ikurikira yitwa mama ni indirimbo nziza nayo nyene abantu bakunze tuyumvirize mama aho rero aririmba mama avuga ati hari abavyara abana bakabakura munda hama bagaca babata bakabafurira ati wewe waranyizeye uramvyara urampindero uramutwonja
bakororinda canke bakabanika kugira ngo umwana nazo bagore ariko wewe mama wararirahe ivuka ryanje mama shimiye waramoye banda wanzo kumwimbi warangaburiye ndakura uransomesha
twamenyesha ko Leona niwe mungere naho yaririmba indirimbo zitandukanye yakoronda kuronka inspiration kuvuga kuri rimwe indirimbo zivuse amajambo nkura mutima avuye muri bibilia twamenyesha ko muri family wabo bari basanzwe bakunda bajeje ibintu by'Imana cyo bita abapasteur hanyuma twamenyesha yuko yakunda umudiho wa rege ndibuka ataratangura kugira umudiho wa rege yarigeze kudukontakta tumubrancha ndabyibutse vuba hari haciye imyaka myinshi ngira hari nko muri 2004 chanque 3 aho twamubrancha n'umu arrangeur yitwa Adomix Adomix sinzi ko mu muzi tumenyesha yuko nivya twagura ku kiganiro cya Leona niyo mungere mu buryo bwiyaguye tuzuronka kajye uganira na Adomix tumvize ndirimbo iri umudiho wa rege ikurikira twarahemukiye basokuru akaba Adomix tushowe kuronka kajye tuzoganira nawe uwundi muntu amuzi cyane kuva kera excellent name yakoze ngaha kuri Radio Isanganiro nawe nyine twaronka kajye tuzoganira nawe nibishoboka tuzoshora kuronka kajye koganira nabamwegereye cyane cyane famiye yiwe ako ni kamwe mu turirimbo twakunzwe kwa Leonard niyo mungere ati kera twaravi bururi tugacingozi tugiye Rwanda umuntu akakwakira atakuzi akashusha amazi agakanda amaguru yawe ati none ubwo rukundo rwagiye he dukurikire Leonard niyo mungere
mbega gishakigana he nagerageje kuririmba mahoro narira none ngira nsabe harubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonyi biba umusi mutima wanje ukuririra Burundi cari igihugu c'amata nk'ubuki tukave bururi tugashika ingozi yemwe aho twaba twigiriye i Rwanda utinye ibikoko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi akakuindaro kakuzimana gasasuka cyane
agashusha amazi agakanda umuntu atatse ivyo bintu bya bikibaho ga yewe alfana ati wawo birabaho
nitukira abantu turi nyamaswa twigaye tumaramare twarahe mu kiyesogo kuru yemwe
Nuko rero naho twari dufise programme yuko zoganira na umuririmbyi Fortran kuvyerekeye gospel music iburaya ngira twocishamo mu ndwi za tukavuga kuvyerekeye uburyo burambuye ikiganiro cha Leona ni mwigire twacitonde sivyo Galfan Alfan arabishaka namu muhinga bw'ivyo mubona ko savora pena atego nuko tuzoganira nitwaronka amajwi hari amajwi tugeze kumfata bageze gukorera kigana kuri radio isanganiro radio isanganiro igeze kuri kiganiro na Leonani yo mungere soza kuronka nitwarondera amajwi tuzoyashira mugira mu mwumve ninge navuga n'ivyumviro vyiwe. Nuko rero igice cha kabiri aricho gikuru cha kiro kiganiro Burundi buraririmba ko amazi imisi mukomara yikurikira ni kiganiro twakoze n'umuririmbyi yitwa David umushemeza music ariwe David Nduwimana aho atuganirira na cane cane ku ngingo zitatu aratubwira kuvyo yize afatiye na cane cane kuco bita songwriting nuko uvuga ingine umuntu yandika indirimbo yabizize mu ishuri atuganira kuvyereke music industry nuko uvuga umuziki mu buryo bucuruze gucuruza umuziki umuntu akabeshwaho no muziki hanyuma kuvyerekeye prestation sur scène kuvuga ingene umuntu ateza kwifata kuri scène tudatevye rero tubanze tumviza akarimba avuga ati ndazi kushoboye gukora ibirenze ivyo saba ndagwiza iki Yesu mukunzi wanje kubimenya ta mukanya mca mumumva David Shemeza music ari muri Australia akona karimbo kamwe mutwakunzwe twiwe ikiganiro mu Burundi uraririmba
ndazi kushobora gukora ibirenze ivyo nsaba ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje kubimenya bira mumuriza umutima
pasika nziza
ise mukubiri Jambo yosungira ndazi kushobora gukora ibirenze ivyo nsaba ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje ubimenya bira
Mwaramutse David Nduwimana bazi ku izina rya David Shemeza Music turashimye ko wemeye ko tuganira muri kiro kiganiro Burundi buraririmba
Mwaramutse Christian Savie mwaramutse cyane kuri uyu mwanya mwiza mu mpaye mu kiganiro Burundi buraririmba
Ego cyane David urumwe mu baririmbyi bazwi cyane mu gihugu kandi umaze igihe utari nga mu gihugu bakuzi muri Shemeza Music na Bapoline n'abandi muri kiyo kiganiro ubundi baririmba nitukunze kuvuga ngo umuririmbyi akora iki yakoze iki cyangwa rota akora iki oya duhamagara umuririmbyi akaza kugira ica twigishije ico twokita teme canke umutwe w'ijambo mukuru n'urukurikirana rw'ibiganiro tuzogira duhere kuri wewe tuvuga umuziki gospel music w'u Burundi hakujya kuvuga ahatari mu Burundi twahere kuri wewe muri Australia imbere yuko tushika ku vyo muri Australia utwibutsa David Shemeza Music imbere yuko yambuka ngo gende aho hakujya muri Australia yarinde yari yamaze gukora iki imbere uko ashika hiyo
murakoze cyane Christian David imbere yuko ajabuka aja muri Australia nari umwe mu baririmbyi promotionisa music barongo uyu mugwi mvuze gucyo nshatse kuvuga abantu bari imbere kandi bashobora gufasha ikintu kijyanye no kwigisha abandi baririmbyi gukuza abandi bashobora ko bari kubaraza kwiyumvira kugiterambere ange akazoza kubizoza muri ku bantu bazodusubirira cyane abandi bantu bari kubahaguruka mu ngabire zitandukanye zo kuririmba ive bikaba ari ibintu twakora mu buryo butandukanye twakorera muri Life Center cyane aho nivuga Life Center ni munyakabiga aho twakorera niyo nivuga muri adresse twari dufise ariko nyene bikaba ari ibintu twakora n'ayandi mashengero mu gikorwa kijyanye no kwagura cyane gutraininga cyane kwigisha urundi rwaruka cyane urundi runganwe ruzoba ruri imbere so ivyo biri mu bintu twarakoze turi kumwe na Apollinaire mu gihe cyanjye nari mu Burundi hama ikindi kintu twakora ni ibintu bijyanye no kugenda mu bindi bihugu bitandukanye nko mu Rwanda turashaka kugendayo kenshi umva guhisha amaseminaire cyanke ama workshop cyanke conference cyanke ibiteramo ariko hanini wasanga ari ikintu kijyanye no kwigisha cyanke gutanga ibyo dufise tubiha abandi kugira ngo bashore urumva nabo kwaguka no gushika kure bijyanye no kuvuza umuziki mu buryo butandukanye umva aba mu ishengero cyanke aba ahandi hantu ariko ikintu nyamukuru cyari kijyanye no kwigisha no gutanga cyanke gukuza abandi cyanke kwiyumvira kazozi nyine kazoba gasa bikaba ari ibintu byatwaye n'umwanya utari muke cyanke byatwaye icyo navuga ebana kwiyumvira rwose kuko ibyo bindi twiyumvira none ni kinge twabikora gute twabigenza gute byo kwifa umva so harabayemo urumva umwanya munini cyane wo gufashanya icyo navuga rero ni so igikorwa cyanje mu gihugu cy'u Burundi nge nari ngaho umva hanini gose kandi nani wo mutima wanje nani izo ndoto zanje bijyanye no kwigisha no gukuza abandi umva no gufasha cyane cyane n'abarundi b'iwacu mu kwaguka mu gukura kugira ngo umuziki w'u Burundi cyangwa muri Afrika ukure ugere kure no mu mahanga voilà nicyo mu majambo make
ego cyane David turatangwa kino kiganiro rero utubwire washitse hajya gutegyari hanyuma ushitse washikiye hehe mu vy'umuziki vya mbere uribuka abo mwahuye kugira ngo twumve iyo vyaje bizanana turazi ivyo tubava tuganira mu kanya umutwe w'ijambo wundi mugabo ubanze tubwire ni bande bakwakire mu vy'umuziki ugeze ngaho muri Australia
murakoze cyane Christian je nagiye muri Australia mu 2013 urumva nicyo giye nagiyeyo umva heze imyaka myinshi urumva icyo giye nagenda nagiye mu gihugu ntazi urumva sinari bwaje mu mahanga nari urumva kandi igihugu bavuga icyongereza je nkaba mvuga ikirundi urumva nk'umurundi rero biba byabaye ibintu bigoye gato umva gusanga ndi kumenya ibyo nifatamo nuko ndabigenza umva cyane cyane bivanye n'ikibanza umuntu arafise cyangwa ibyo yashobora gukora umva nisanga ndahantu ntazi ibyo ndimo ariko ikitangaza cyarabaye Imana nyene yamikora mu nzira abantu batazi cyangwa tudashobora kuyumvira ari ikintu cyabaye kandi cyantangaje rwose umva mu mwanya muto gusa gutya ntazi iyo byavuye nari nifitiye gitari yanjye quelque part ndiko ndaririmba nza mpura n'umuntu gusa ambwiye Yohana nje ndakunze ingene uririmba kuva uwo munsi ndabiyuko n'umutama yitwa Tony Tony yabaye umugenzi wanjye cyane kuko mu bintu yambagiye n'ubushakiki nabwira jewe urumva ndamubwira amateka yanjye mu gihugu nje namubwira nje ndashaka kwiga umuziki ngaha acambwira nshaka ndabigufashemo donc yabaye umuntu twatanguye icyo gikorwa tujyana nawe ku ishuri ry'umuziki ama ndiyandikisha nicyo kintu bimuntu bya mbere natangiye gukora ngeze muri Australia nangiye minjiye mu ishuri ry'umuziki ubwa mbere hama ibindi byose bijyanye n'andi mashuri urumva byabaye mu nyuma ariko urumva na nibyo umva ndiko ndabandanya ubu ariko ikintu nakoze cyambe cyabaye kwinjira mu ishuri ry'umuziki aho nize kubijyanye ningene umva dushobora kuvuga kuvuza amajanre atandukanye y'umuziki cyane cyane mu gisata cya jazz na blues. Urumva nahuye n'abantu batandukanye mu ishengero cyane hanze y'ishengero, ariko na cyane asanze ari ikintu gikomeye rwose kandi byamfashije gukura mu buryo butandukanye. Kandi ikindi kintu nasanze gikomeye cyantangaje ni ingene muziki irivugira yonyine, ntirinda kuyintrodusa cyane sinigena bivuga urumva anyway kuyintrodusa cyane kwivuga ingene umeze cyane, ariko umuziki wonyine warashoboye kunshira inzira no kumvugira no kumpa guhuza n'abandi bantu tutavuga ikirimi kimwe mu buryo bukwiye, ariko byarashobotse byagenze neza. Ushima
rero katwinjire mu kiganiro nyizina David Shemeza Music. Twumvise ibyo wakoze muri Shemeza Music, twumvise ingene wakiriwe hariya. Ubu rero tugira twinjire muri adineza yuko kiro kiganiro ariwe uza kutuganira ugacana igicaniro ukagira icyo dukuyemo nk'aho baririmbyi bafatiye ko canke aho bose bakora mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Hari ibibazo kibazo twashaka gufatira ko ku byerekeye ingene gospel y'umuziki w'u Burundi yagiye iratera imbere, dufatiye nka wewe amatwi dusumira, ntiwagiye ngo wicare waragiye urakigwa mugabo ushitse urashobora kwerekana icyo ushoboye, hanyuma ushobora no gutera imbere no guteza imbere gospel music muri rusangi. Turabona amafoto, tukawumva indirimbo uri kuritegura gusohora n'izindi tuhora tubona kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi. Hariho ibintu byinshi ngo mwize ingene bandika indirimbo, ingene bifata kuri scene, hakaba n'indi teme mwashaka kutuganirira ko uwo tubwira mu ncamake ukatubwira mbega ibyo bintu bitatu wize n'ibihe kugira ngo uhere ubitubwire muri rusange ari bitatu, hanyuma tuce dufata kimwe kimwe. Ibyo bintu bitatu nyamukuru wize n'ibihe tutarinjira idonido.
Murakoze cyane Christian. Ibintu bitatu nize kandi bikomeye rwose nashatse kwiga kugira ngo menye, kuko ndazi ko ni ibintu nzokoresha cyangwa nkoresha uyu munsi ahandi cyangwa nzokoresha muri kazoza, umva kugena Afrika cyangwa hanze ya Afrika mu umva ku isi. Umva ikintu cya mbere nize ni music business, ibyo bita ibijyanye n'ingene ushobora kudandaza ibintu byawe bijyanye n'umuziki, cyangwa ingene ushobora gutegura urumva concert festival, cyangwa ushobora kumva gusettinga cyangwa kubaka ikintu kijyana na music industry. Aho buri hose ugasanga umuziki ukibaye igikorwa urumva cyangwa ikabaye akazi ushobora kuzokora kakakubeshaho. Icya kabiri umva ni songwriting, ni ingene wandika indirimbo, indirimbo bandika gute, indirimbo zigira amategeko ya gute, ingene bigenda, numva indirimbo iva hehe kubera iki, urumva toki ibintu nk'ibyo. Habaye ibintu byinshi. Ikindi cya gatatu cyabaye na live performance, ni ingene umuririmbyi aririmba ari kuri scene cyangwa ahagaze imbere y'abantu, ingene yifata, ingene avuga, ingene ahagarara, ingene akomunika n'abandi, urumva. So ni mu buryo bwagutse kandi umva kw'ama detail menshi. Donc ni ibyo bintu bitatu bikomeye cyane nshobora kuba narize. Ibindi byose byarabaye amakuru mato mato, ibijyana recording, ariko ibyo byabaye ibyo navuga bitari ikintu nyamukuru bikomeye rwose byari ibyo bitatu navuze.
Cyane David Shemeza Music, twumvise muri rusange ivyo wize. Reka rero tugende idonido duhere ku cya mbere twinjire mu ikiganiro nyezina twibutse ko rakurikira abadusanganye tu mukiganiro ubundi buririmba aho dufise David Ushobeza Music muri kino gihe kuva mu 2013 ari ya muri Australia yatubwiye ingene yagiye yatubwiye ingene yakiriwe yatubwiye n'ingene imana yuguruye imijyango akabonaho gutangura kwiga yatubwiye ibintu bitatu nyamukuru yize reka natwa twigishe atuganirire kuri iyo teme ya mbere ijanye n'ico cigwa ca mbere kijanye ico yise yize bita music business bega music business niki irangwa niki igenda gute mbega hava mwiki afatiye kuvyo amaze kubona kugira ngo natwe tuhigire ko urashora kutwishura kuri ivyo bibazo ga David
Makoze cyane Christian andashaka kwishura kuri ivyo bibazo kuko umva naricaye hasi ndabyiga mbazi ibibazo umva icyo bavuga mu kintu ndi kubinonosora so umva ibijyana music business ni ikintu gikomeye rwose kandi kinini cyane urumva acyamplika igihugu urumva ntibigarukira gusa mu turirimbo ntibigarukira gusa muri eglise cyanke muri quartier cyanke mu ntara imwe urumva ni igihugu kandi si igihugu gusa n'isi kuko ni ibintu bigenda bifatana fatana urumva ibyo bita urumva byita copyright biba birimwo ari ibindi byitwa urumva guproteja umuririmbyi urumva mu bijyanye na nibimuranga cyanke ibimugize kugira ngo ashobore ibijyanye na gateka kiyo kugira ngo ashobore gushika kure urumva kandi icyo nasanze ari gihe tuvuga music business umuntu agatabona gusa n'ibintu by'umuziki ariko nasanze ni nka kujya kwa business y'ikindi kintu cyose cyanke ya banke cyanke kuba uri gukora mu kindi kintu kijyanye na business cyanke bijyanye no kubandanya ukora mu buzima bwa minsi yose bigufasha gutera imbere so music business rero irimo byinshi cya mbere irimo copyright urumva bisigura copyright bisigura ni ukuvuga bijya bintu muririmbyi aba yaga igikorwa umuririmbyi yakoze cyitwa kwandika indirimbo cyangwa cyitwa kuvuza umuziki muri festival muri concert cyangwa muri eglise cyangwa indirimbo bavuza no muri ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo urumva nta ndirimbo n'imwe urumva muri Australia urumva bavuza muri radiyo umuririmbyi ataronka amahera yayo nta ndirimbo n'imwe y'umuririmbyi bavuza muri eglise urumva cyangwa bavuza ahandi hantu hose umuririmbyi adashobora kuba ayihemberwa urumva nta ndirimbo n'imwe jenshi wagufata tuvuge cyane rw'akarere gufata indirimbo ya Apollinaire cyangwa gufata indirimbo ya Dudu cyangwa iyundi muririmbyi wese ngo ndiko ndahimba muri konsera yanjye yinjiza amahera hama Dudu sindamuhe ibijyanye na ndamuhe amafaranga ku bijyanye n'icyo kintu ama nta kindi kintu je nokora umva ku bijyanye umva nta ndirimbo n'imwe nshobora gukora kandi ntasabye n'uruhusha nshobora kwimba indirimbo ya Apollinaire ntamusabye uruhusha wabiyo nshatse kuvuga muri concert hama ikindi hari ikintu cyitwa music industry music industry rero niyo iproteja niyo ikiza igacifuka abo bantu bose kuko iba yasinya amakontra nabo umva music industry nayo ibifise ikindi kintu cyitwa copyright iraproteja abo bantu kuvuga mu gihe ibintu byo muririmbyi kanaka umva bitari kubigenda nk'uko yashaka cyangwa nk'uko amategeko avuga wese we ahaguruka agenda kuvyivugira no kuvuga icyo gisata cyitwa music industry nicyo gihaguruka mu kibanza cyo muririmbyi no kuvuga umuririmbyi kuko ciwe ni kwicara hasi akabana cyangwa intumbero yiyo cyangwa focus ihagaze mu bijyanye no kumva no gukora no guproduza musique gusa cyangwa mu bijyanye n'amakonsert umva ahantu hose akigeza kuvuza umva indirimbo yo haba amategeko atuma ibintu byo bigenda neza umva cyangwa umuntu ariko agira remix y'indirimbo y'umuntu umva nasanze muri Afrika cyane cyane ikintu kigoye umva umuntu ariyumvira kugira remix y'indirimbo ya uyu munsi ejo mu gatondo agacagenda muri studio akayikora so kuyikora gusa agacakora na video amagacha ikurungikira wewe nyene ivyo urumva nta kibi kirimwe ni byiza kubera kutaramenya amategeko urumva ariko ico ni kintu urumva urumva byitwa urumva kubahiriza agateka k'umuntu cyangwa kigikogwa ama hejuru y'ivyo rero hacaze ikintu cyitwa igihugu urumva music industry nishobora guproteja umuririmbyi mu gihe igihugu kitari ko kibitahura mu gihe igihugu umva kitari kitigeze gishinga cyangwa kizana amategeko umva ajanye no guhana reka ndaguha akarorero nje nk'ubu indirimbo ya Darlene aho indirimbo ya Darlene yitwa Shout to the Lord nshaka ko tuzoririmbana nawe umva ndashobora kuyiririmba ndashobora kuyivuza aho nshaka hose ndashaka kubigenza uko nshaka kose ariko naramwandikiye email ndamubwira ndashaka ko turirimbana iyi ndirimbo cyangwa ndamubwira swata tutaririmbanye nshaka kuririmba jenyine urumva ariko ikigutangaza ngo yaciyambwira ngo reka jewe nje kubaza urumva ni ukuvuga ni indirimbo yiwe ariko nawe ntafise uburenganzira bwo kugenda ngo atavuga ego no reka nje kubaza umumanager cyangwa umumanager we no muserukira muri music industry umva iyo bita CCLA donc ni ukuvuga hari urukurikirane umva ni ibintu birebire bifise iyo biva niyo bija which nicyo kintu je nasanze gikomeye rwose kandi cyiza rero music industry ifise ibintu bitatu ifise igihugu gihaguruka umva mu gushinga amategeko kandi abantu bakayakurikiza utayakurikije hari umva hari ibikurikiza biguhana kenshi bagukora indirimbo itari iwanjye muri iki gihugu cyitwa Australia indirimbo y'umuzungu kanaka nkayisubiramo akabyumva akabimenya no kuvuga ntanga amahera ashika ku 200,000 by'amadolari icyo ni ikintu cya mbere umva uko niko baguhana ikindi nacyo indirimbo ya aho wayikoze hose baca bayigura kuvuga bati niba bacavugana na YouTube bakavugana na Facebook no kuvuga bafite ama connection hose umva indirimbo baca bayipura ku ma social media ikindi cya kabiri urumva hava igihugu kifite amategeko agacata music industry yo ikiza igakiriro presenta abaririmbyi bose kubijyanye ni umva kubijyanye n'ama detail ingene ibintu bigenda ingene babikora n'ingene bikorwa hama icya gatatu agaca haza umva amaradiyo cyangwa ama social media urumva ni ukuvuga amaradiyo yose avuza indirimbo zabo baririmbyi kuvuga ari agace gato kajyanye umva n'ibyo binjira bigenda kuri music industry ama music industry nayo niyo ikihemba umva abo baririmbyi indirimbo zabo zashobore guhitinga zashyitse kure abantu bakunze bariko bakorera umva kandi ibyo byose byari bayabahaye amahera urumva ni y'umwaka muri December umva niho umva agakimanyi kawe bakaguha bisiguri kandi ibyo byose bigaca bikorana na Spotify umva bigaca bikorana na iTunes cyane ibyo bintu bibiri umva ni ukuvuga n'urukurikirane umva birakurikirana nicyo gituma nje kubyiga nashatse umunsi umwe umva nzoza ama dushobore kubaka ikintu nk'icyo kandi ndazi ko abarundi cyangwa abantu b'iwacu muri Afurika ibyo birashoboka umuntu ashoboye kubatahuza no kubigisha umva no gushobora kubibutsa no kubereka ingene umuntu ashobora gutera imbere kuko umuziki nasanze ari ikintu gikomeye rwose kuko urabyo no muri ibi bihe turimo aho dufite niyo virusi ya coronavirus iteye umva iburayi nta kindi kintu abantu bose bakora abantu bose baguma baririmba ni ukuvuga kuririmba birafise ubushobozi kuririmba biraruhura kuririmba biratera intege kuririmba biratwibutsa kuririmba birimo ubushobozi sosi ikintu umuntu ashobora gufata minenegwe agafata nk'ikintu tutazi iyo kiva n'iyo kica no harimo urumva ni ukuvuga n'ubuzima rero umva nta kintu kibabaje nko kubona umuririmbyi afise ingabire umva afise ariko araja umva afise ubumenyi ariko ingene abayeho ukamenya umva yarashoboye gufasha abantu benshi ari imvugo dukunda kureshya tukavuga yo n'ukuri warakoze vraiment imana iguhezagire ariko ibintu bijyanye no kumufasha urumva ugasanga ntibiriko biraba ni ukuvuga ndatumira igihugu cyacu ishobore gushinga amategeko no gushobora gufasha si gushinga amategeko gusa no gushobora umva gushyiramo umva ibi bishobora guteza imbere ubutunzi muri icyo gisata kugira ngo abaririmbyi bashobore kwagukirwa no gukora batarushye urumva bafise ibikenewe byose kandi birashoboka ni question gusa yo kwicara hasi abantu bakavugana n'amastrategi abantu bapanga no kuvuga urinvestisa hama agacaza umusaruro hama ibyo wemvesijemo bagaca babigusubiza ndabona kuvuga ni business irazunguruka ni igikorwa kibandanya umva atari uyu munsi kirabandanya ni forever umva kirabandanya ibihe byiho Thank you.
sikushobora gukora ibirenze ibyo nsaba ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje kubimenya biratuhura umutima isemu kumviri jambo ryosungira
ego dusubire twibutse ariko rakurikira hadu isanganiro ko turi mu kiganiro Burundi uraririmba udufise umuririmbyi yitwa David Nduwimana David Shemeza Music ari muri Australia aho umutwe w'ijambo nyamukuru bikurikirana ibiganiro tuzokora twahere kuri David Shemeza Music ariko ratuganira umuziki gospel music Burundi iri muri Australia vuba bwa vuba tuzomenya iburaye ngene wifashanya mu wundi ndwi zo kurikira tumenye ngene muri Australia plutôt muri leta z'umwe za America vyifasha aho hose nabana b'igihugu b'u Burundi bamaze gushwara makungu kandi bakagira ico bakoze turi no mu mpera za kino kiganiro David twumvise ivyo bibiri watwigishije mugabo haro n'ikindi kintu rero watugane ne David turumvise ivyo tuganiriye kuri gice ca mbere aho tubwiye kuri ivyo wize igice ca kabiri uravuga kuvyerekeye songwriting aho tumva ko ari amategeko canke ivyangombwa kugira ngo uwandike indirimbo yisunga akamenya iyava niyaja ivyankirirwa vyose turazi ko ngahari ikibazo aho usanga abaririmbyi bagira bati jewe ndafise ijwi ryiza ndafise impano mugabo sinzi kwandika mugakaterwa n'isoni yuko abwira undi muririmbyi ngo amwandikire mbega icyo gisata cyo kwandika ibyo vyigwa wize byo kumenya ingene yandika amateka kagenga ingene niyo iva niyo bija uwo bituganira ku buryo burambuye kuri uwo mutwe ugira kabiri ko vyiheje kutuganira tubwire songwriting irangwa n'amateka ngahe bimeze gute
nta kibazo Christian reka ndabibabwira igituma kwanza tuko tubivuga mu cyongereza songwriting cyangwa music business ni kuvuga umvabasho bari kubatwumviriza bo twihangana no kuvuga twavyize mu cyongereza n'icyo gituma ariko ibyana songwriting ni kuvuga harimo nibijyanye no kwandika indirimbo navyo umva ariko nabonye nasanze abanyafurika dufise kandi gikomeye rwose ni kuvuga turafise ingabire twebwe umva twandika indirimbo ibintu tutanze ibintu twumvise ni kuvuga tube turazi turafise ubushobozi bwo kumviriza amatugakopiya amatugashobora gushika ku kindi kintu gikomeye rwose umva cyo ni kintu navuga bravo ku Barundi cyangwa ku Banyafurika urumva turafise ingabire icyo si ikintu abantu bofata nabi cyangwa bagafata minenegwe umva ni ukuvuga Imana ishimwe ku gacu umva kuko nanze ndabizi mbere y'uko njya kubyiga ari indirimbo nanditse kandi ndazikunda ndashaka kuzumvira na uyu munsi nashobora kuzumvisha abaprofeseri banjye barakunze umva structure umva ingene bikurikirana rero ariko yari ibintu nasanze umva bike cyanke utuntu duto urumva tuza gufasha kugira ngo ibikorwa dukora gishobore kuduga kure umva kwandika indirimbo umuntu wese ashobora kwandika ariko ikintu kidutandukanya umva umuntu yandika indirimbo afise n'ubushobozi kurusha n'umuntu yandika igitabo umuntu yandika igitabo cy'amapaji ijana amajana abiri amajana atatu ariko umuntu yandika indirimbo ifata iminota itanu irimo message umuntu ashobora kudevelopa yo kwandika igitabo cy'amapaji igihumbi urumva tano kuvuga umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo arakomeye rwose kuko umva afata l'idée générale agacagi katagura mu majambo make atarenga iminota itanu ukuba watahuye si ugutahura gusa ugasanga indirimbo yanditse uyu munsi iragutwaye ubuzima bwawe bwose ku mageneration n'amageneration urumva ni ibintu bikomeye urabye nk'aba Steve Wonder umva indirimbo banditse kuva kera umva ba Celine Dion urumva ba Maria Carey bajya bose umva hari indirimbo banditse uyu munsi ariko zitwaye isi ari n'indirimbo nshyashya ziri kuziza umva ugacuza no mu gihugu cyacu araba ba Chancho wa Miss n'aba ba Nick Dave umva daba ba kidumu bose daba ba pine umva nabantu bose nabandi bose tuca kuba tutibuka amazina cyanke abandi bashasha bariko baza ari ndirimbo uyu munsi je nshaka kuba nicara hasi umva aho ndi nkumviriza umva ukabona ingene urumva ari mu bushobozi bya umva byaradufashije gushika kwezi uyu munsi ubu ndabizi n'abantu n'ubutiko tubivugana ari abantu mu miduga yabo cyangwa mu nzu zabo umva bari kubavuza indirimbo ugasanga ni ari mu kibazo gikomeye cy'ubuzima ariko yumviriza indirimbo kandi ariko yumva amajambo make ariko ayo majambo ariko amufasha gusenga ariko amufasha kuruhuka ariko amufasha kuyumvira ingene kazoza kazoba keza so si ikintu cyo gukinisha cyangwa gufata minenegwe cyangwa umva kumva tu numva abaririmbyi ngo n'abantu baguze utuntu ariko ikintu gikomeye nshaka kuvuga ngani giki ikintu gikomeye ni uko indirimbo yose igira impact mu buzima bw'umuntu ni indirimbo ivuga kuri histoire umva igihe uri kuravuga ubuzima bwawe uri kuraba sincere uri kuraba honnête umva kubijyanye nawe kubijyanye n'icyuri umva cyangwa kubijyanye experience yawe cyangwa experience y'uwundi muntu cyangwa ikintu gishobora kuba uri kuwiyumvira urumva indirimbo zigira amateme atandukanye indirimbo zimwe zivuga ku rukundo indirimbo zivuga ku ntambara indirimbo zivuga urumva ku nzara indirimbo zivuga ku butunzi indirimbo zivuga urumva ku mahoro indirimbo zivuga kuri kazoza indirimbo zivuga kuri Yesu indirimbo zivuga urumva kuri coronavirus urumva umuntu wese ashaka kuvuga ibyo ashaka ariko icyo nshaka kuvuga ni iki imbere yo kwandika indirimbo fata umwanya jya muri meditation sinziko abantu barabavyumva ngaho ingene abantu biburayi muri Amerika cyangwa hehe ashobora kugira album akayikora umwaka wose urumva ari muri studio umwaka urumva ni ukuvuga indirimbo barifatira umwanya bakayiga ko kwiga n'amajamba yahavuga umva ni giki ashaka ni kuvuga ugira igicapo cy'ishusho ushaka gutanga uravuga je nshaka umuntu azo kumva indirimbo azo kumva iyi message ariko hari igihe usanga twebwe iwacu turiko twandika indirimbo dufa kwandika gusa ibyo dushaka aribyo nemva ni ukuvuga atsanga sinshobora kuvuga rimwe mu majambo ariko nshaka kuvuga en general urumva ugatsanga ni uku ndabyumva ni uku ndabibona gashya ndika utuntu tu kandi ikindi kintu umva kujya navuze ngo umuntu wese ashobora kwandika ariko si umuntu ashobora kwandika indirimbo ishobora kugira hit cyangwa ishobora gushika kure umva utabishoboye iburayi ari indirimbo je nanditse kwanza ariko ndaririmba ariko abandi baziririmba bashoboye kuziririmba ari indirimbo abandi banditse je bampaye ndirimbe umva ari indirimbo umuprofeseri wanjye yanditse nkiri ku ishuri acyarambwira ndashaka ko wewe uririmba indirimbo yarakunzwe utarikoze mu mafestivali ngaha abantu bakagukosora bakagufasha ibintu bigenza so ya majambo make of course navuze amajambo make ariko si make ni menshi urumva kwandika indirimbo umva harimo kumenya icyo ushaka kuvuga hakamenya kwicara hasi ugaca wandika aho mukarondera abantu bagufasha hanyuma icya gatatu ni ibijyanye n'ingene uza gukora iyo ndirimbo urumva simplicity yayo nayo irakenewe indirimbo hari igihe idakenera ibintu byinshi ushyiramo ikeneye gusa ko wartikira uri kuraririmba ukartikira amajambo yawe ukavuga amajambo yumvikana make uko uyavuga kose cyangwa menshi ariko fata umwanya icara hasi utange mesaje ni ukuvuga wewe uri kuravuga amateka cyangwa uri kurubaka amateka ni ikintu kizobaho rero ni ukuvuga ifu ko abantu baba careful cyangwa baba maso ibintu bari kubazana cyangwa ibintu bari kubavuga kuko ibyo birakomeye nicyo gituma indirimbo zacu kenshi muri Afurika zidashyika kure kuko amamesaje yacu umva nahafatiye nta muntu ashobora kubyumviza kabiri cyangwa gatatu para Ariko
kuri scene nacyo nyine ni ikintu gikomeye cyane ngaha mu gihugu turagira ibitaramo bitandukanye turabona ingene babitegura turabona ingene abaririmbyi bifata kuri scene ibikoresho bakoresha uburyo bwabo nyine bureha turashaka kubaza wowe kuba biciye mu ishuri ukabyiga ido nido watuganirira mbega iyo umuntu agize igitaramo icyumviro gitangura gute akorana n'abandi akora iki ku munsi wa spectacle yisunga iki vyankenerwa nibi mbega kugira ngo ashobore ku kureisi sasanke gushikana ico giteramo vyogenda gute muri rusangi nkuko twiganira ivyo bindi bibiri tubwire kuvyerekerere ivyo biteramo nkuko wavyize bigenda gute bivahe bikajahe mu buryo burambuye
urakoze Christian yeah kandi ndagiye kuba ndonse akakaje ku experiment ibi kuko ni ibintu nize haizi imyaka kandi abikoresha ku munsi kandi biramfasha kandi nukuri ebana ndagiye kandi numugisha anyway hageze kuri music performance canke ingene umuriri byashaka gupresenta igikorwa ciwe kuri public ivyo navyo birimo ibiri bitandukanye abaririmbyi baratandukanye ntitumeze cyo kimwe jewe sindi Apollinaire je sindi Fortran umva je sindi Kidumu kandi je sindi novugende mu bakobwa dufise mu buri sindi Natasha cyangwa sindi ubundi uhamagara urumva cyangwa nk'urya mukobwa yatsindiye ejo bundi isanganiro award umva sindi abo umva umuntu wese ifo kwimenya d'abord qui suis-je gendinde urumva shaka gutanga iki ndabigenza gute nkundiki nigiki ntakunda reka mvuge kwanze cyambere na mbere kwanze gikomeye nasanze twihenda ko twebwe tujya kuri podium dushaka gusa na Maria Carey dushaka gusa na Rihanna umva twiga nabandi ntituri twebwe kwatsanga uri kuri atakaza umuco uri kuri atakaza personality uri kuri atakaza zo ugasanga ugiye imbere y'abantu ugasanga ni bya bindi wowe uri umuririmbyi userukira igihugu ariko ingene wifata ingene umeze ingene uvuga kuri podium ukandi tukibagira ko ari abantu tubona bari kubavuga ibintu bidafashe cyangwa iby'ubusazi tukibagira ko bijya bijya nibyo bibagize ni bobo sasa wewe nturi bajya wowe uri wewe urumva ba wewe umva ifate nka wewe ugende nka wewe uyubahirize uruva uyubahirize kandi ubahirize n'abandi ubahirize n'igihugu kandi ivyo bica bituma uronka abantu benshi bakumviriza utaka message neza kuko mutwe wawe harimo ibintu byinshi ibyo ndabizi byaradushikiye twese nkiri no mu Burundi wasanga umva nije ndiko ndiruka gushyira afishe nije ndiko ndiruka umva kubijyana ibiganiro nije ndiko ndiruka umva kubijyanye no guhura n'umuntu aza kuduha sound system nije ndiko ndiruka umva wasanga urarushe umva by the end umva ya concert urahwereye umva kandi ugasanga nicyo watanze ntibabitanze neza kuko niwe wari gukora byose ikindi nacyo ukaba ari umuntu w'umwizigigwa urumva ugashitsa icyo wavuze nimba wavuze ibintu ko biza kugenda gutya ukabikora ikindi cya gatatu urumva ukaba ari umuntu akora ku masaha twebwe yaje tuvuga konsere kwitangura 17 tugaca tuyitangura saa moya z'ijoro urumva ni ukuvuga n'abantu bacu ntitunabubaha nicyo gituma ibintu bitagenda neza ni ukuvuga niwiyubaha abantu bazokubaha kandi ifo kubahiriza publike ya umva ikindi nacyo umva nikijyana na message uri gutangaje imbere uri kuvuga ibiki urumva uri kuvuga iki imbere y'abantu umva utafite ibyo uvuga reka kuvuga ndirimba igarukire ngaho hama ikindi kintu nasanze gikomeye the sound system yawe itameze neza konseri irapfa shaka uba uri umuririmbyi amanura isi n'ijuru byose bikaza ariko sound system itavuga neza umva ibintu umva n'akajagari urumva kuko abantu ntibashobora kumva ikintu kiryohera abantu ni umuziki usohoka ufise isuku wisoneye umva usa neza umva usoundinga neza so nicyo gituma niko mvuga aba investise cyangwa umva abantu bafise uburyo cyangwa abagwizatunga umva mukorane n'abaririmbyi umva mukorane ama mumvikane ingene ibintu bigenda ama hake ibyo nariko ndavuga ubwa mbere music industry umva igaciza gusigurira abanyagihugu ngene ibintu bigenda ama igihugu nacyo igaca kiza gufukira umva guproteja umva ibijyanye ni umva usanga umuririmbyi cyangwa umuntu avuze umuziki ndi kumvuga umuririmbyi ariko aho ubugariyemo n'umuntu avuze umuziki n'abamizisiye bose barimo ni ukuvuga iyo ibintu byose bipanze neza ku rutonde sindakubeshya urumva abantu bose bagubwa neza umva ni bya bindi n'urungano ruzoza ruza rumva umengo niyo business yonyine bishobora kwinjiramo umva ibashoboza ndiko ndabivuga muri ubwo buryo ko turiko tuvuga ibintu bijyanye umva n'iterambere n'ahandi umva nyine ko ndi muri eglise ndafite langage nayo gukoresha ibijyanye no kumvisha na context turimo ariko ndi kuvuga mu buryo bwagutse urumva bw'igihugu urumva bw'isi ngene ibintu bifunctiona kandi ndagira umva ikikuranga umva ugire personality ube wewe umva ntuze wigane kandi ntuzosa na kanaka kanaka ririmba uko iyo bigenza kose niwe ingabire yawe iri unique nizosa niy'ubundi kandi n'abazoza nibazosa na wewe urumva icyo bakora gusa bashaka kukwigana ariko nta n'umwe asa n'ubundi voilà ibyo ni ibintu byo kwibuka ama tukumva tugafashanya kandi n'ikindi icyo utazi baza nibyo nta kibazo kirimo
arangije kiro kiganira turagushimiye kubona ko waduhaye akaryo mugaye imbere yo kurangiza naho mu ntango za kino kiganiro twavuze ko tutavuga ku vyeke ivyo umuntu ariko arakora canke ivyo yakoze canke arotakora turagacishamwo mu gihe twumva yuko ivyo yatuganiriye umutwe w'ijambo teme yashoboye kuyitwigisha twumvise twataho ibintu bimwe bimwe bishobora kuzodufasha nk'abaririmbyi canke abo bakorana n'abaririmbyi ku bw'iterambere ry'umuziki w'u Burundi twatahoye twashaka rero mukurangiza tubwire rero ivyo urimwo mbega uriko urakora iki hari albumu wowe uriko urategura mbega yo biteguwe gute mbega ho kuza mu Burundi warahevye kuva 2013 gushika ubu ukaba utaragaruka mu gihugu cawe canke bipanze gute uzoza ryare rw'abantu baragukumbuye ubanze tubwire si TZF kwivyo uriko urategurira ha mutubwire kuvy'u Burundi urakotse
Christian nashaka ndagushimire kandi nshimira na radio Isanganiro canke nabari kubatwumbiza kuri uyu mwanya nuko nari ndabikumbuye nari nkumbuye umva ya umva kugira ikiganiro nk'iki bwa umva tuvugana nanjye ndakumva urumva ya urumva unyurukije byinshi muhira bwa urumva urakoze kandi imana iguhezagire merci umva n'abarundi murakoze cyane kuba mwafashe umwanya kutwumviriza icyo nshaka kuvuga urumva maze igihe nashika ngana ko indirimbo nyinshi z'icyongereza n'izindi ko ndazikora ariko nashaka gukora album y'ikirundi umva n'umvume ngo ndayikore gute ni giki nshaka gutanga umva album yanjye irasohoka vuba cyane urumva kuri pasika tuzoba tuyihegeje donc ni kuvuga mu ndwiza izoba yaheze so ni ni album yitwa mu bwigobeko iri muri zaburi ya 91 umva niyo mutwe wa album yanjye cyangwa mu bwigobeko nashatse kuzana ikintu kigarukana abantu ku kibanza aho bicara umva bakaraba Kristo umva mu gihe umuntu wese ari bizi ariko umva tukagaruka ahantu tugira meditation ndi mu biki ndi ko nkora ibiki nshaka kujya hehe amazi ngo kama amazi aravira ntibagira kama iyi something iyibumbe iyibumbe ho something like that urumva nibyo cyangwa umva Christian n'ukuri ndakumbuye muhira ndakumbuye abarundi ndakumbuye ndakumbuye mu muryango umva ndakumbuye umukeke urumva so ya ndakumbuye gutembera mu gisagara ndakumbuye urumva ebana ikawa yacu urumva ya ndakumbuye abagenzi umva ndakumbuye eglise umva ndakumbuye home rero ndiko ndabisengera ndashaka kuza bema ni surprise imana ikoze igitangaza bikagenda neza nkuko ndiko ndabitegura iyo baraje mu mwaka uza ndumva mu kindi kizavuga ndakoroka umva ndakoroka kuko niyo album niyaza urumva rutundu twinshi ari ama surprise bema umva ndiko ndategura ku bantu bacu kandi ndazi ko igihe ni iki kandi igihe cyashitse imana ikoze ibitangaza ibana ibintu bizogenda neza so nibyo hama abarundi nshaka kubabwira ebana mwihangane bema urumva coronavirus please mwibuke gukaraba ni mwibuke kwifata neza no kwiproteza pana kuguma muramukanya kuko ibyo bintu urumva c'est pas bien urumva muri iki gihe urumva turiko tubona ingene ku isi abantu bariko bapfa kubera kunegrija please ni munegrije kubijyana n'amagara yanyu mubyirinde ndazi ko tashaka kudufise kugutahura cyangwa iki ariko nibyo mubyibuke urumva ebana mwifate urumva ndazi ko umva turakuze kandi twamye dufise ubuntu n'agateka reka tukagumane tukagumbira ikindi nacyo courage urumva mu bikogwa courage barundi urumva ndazi ko n'ikindi kigiye muri komwegeza amatora ebana imana ibane namwe kandi bashoboze mushoboye gukora neza umva mu bikogwa bya misiyo sikindi ebana bavuga ngo dukore amaboko mu mpunzi dukore twiyumvire turote twaguke urumva umva ebana reka amahanga amenye ko Burundi bubaho je muri Australia banyita Burundi Dave ndonge nkuvuga na gasone bampaye kubera iki bako bambyira dushaka kuzozi wanyu turabe aho wavuye bema nkuvuga turashaka guteza imbere umva no gutera gateka aho twavuye bigatuma amahanga ashaka kuza so nkuvuga birashoboka c'est possible kuba ariko bahaguruka uyu munsi bafise ingabe zitandukanye c'est possible gushika kuvyo umva uri kurarota cyangwa ushaka gushikako mu gihe wicaye hasi ugasaba imfashanyo cyangwa ukabandanye ufise courage na passion umva byose birashoboka voilà
urakoze cyane David Nduwimana kuri cyo kiganiro utugiriye twumvise neza yuko twize byinshi kuvyereka ingene umuntu yandika indirimbo ingene ategura konsere yiwe nivyo vya industry music ari ngene music business igenda twumvise ivyo uri kurakora hariya nivyo umwimbo wakuyemwo eka turanagushimiye ko nabaduhaye ijambo eka tukwifurize rero kuranirwa aho uri ubandanye wikingira coronavirus urakoze gose David
kwaze namwe Christian no kuri ndabashimiye kandi Imana ibahezagire hama ubwo tuzobandanya tuvugana urumva nshaka kuvuga ibyo navuze kwera umwanya nabivuze nyarutsa ariko umva bifite ama detail menshi umva biri umva ni ikintu kinini n'ubuzima ebana murakoze ariko abantu bazogira n'ibibazo ebana bazobaze bema nimba bazokubaza Christian hama tuzovugana umbyengere tubigenza hama Imana ibahezagire merci beaucoup Barundi ebana Imana ibagire neza kandi ebana mugumane umutima w'urukundo umva n'ubugwa neza nkuko twamye turi nivyo turi yumva niyumva nivyo twebwe nivyo bituranga no gufashanya mu buryo bwose dushoboye so ndabakunda ndabakumbuye Imana ibahezagire bye bye
Yesu mukunzi wanje kubimenya bira umuriro umutima
nokore ikiganiro ubundi uraririmba kigarukiye ngaha ndashimiye David Nduwimana we David Shemeza Music gira hari cyo mwakuyemo ndacari cyane kuvyo yize mwumvise ko musengera aheze azino urubanza ruze rugende neza Twari twapanze yuko kunzwiza tuzogira inyuma ya gospel music muri Australia tuzoca tugera gospel music buraya na Fortran amuyindi semene gospel music muri leta zunze za America cha muri America muri en general na chance nasibu muga kubera ko hariho icaciyemwo umuririmbyiro nani yo mungere agashengera bishoboka ko twokoda ikiganiro ducishemwo bizovanaya nuko bipanze ndashimiye rero Alpha n'umwunga bw'ivyo na mwese bakuri kino kiganiro nsavye umuhungu wasavye umukuru zukuru wasavye bye bye
kunzi